bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nabaramukije nchuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe mu biganiro vy'uno mwanya zimwe zimwe mu nkuru tubafitiye. Turagaruka ku vyerekeye ingingo y'umugwi utegura amatora mu gihugu c'u Burundi seni uvuga yuko hazoba iyandikwa rimwe ku matora ya kamarampaka mu kwezi kwa gatanu no mwaka. Ico rero abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bavyibaza ko turaza kubigaruka ko handi hatu. Mudutunge murumva yuko hari bimwe mu byo mwahora muza murumva imbere ko twashikiriza makuru mutayiko murumva kubera ubuhinga bw'ivyuma hari kibazo dufise ariko kiraza gukemegwa handi hato. Ariko tubanze tubabwire imbere yuko tuja makuru avugwa mu Burundi ku mukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya Raila Odinga yongeye kumenyesha ko azokwirahiza nk'umukuru w'igihugu mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu gihe hatoba ibiganiro na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya mu kiganiro yahaye televiziyo y'Ijwi rya Amerika mu gisata cy'igiswahili kuno wa kabiri. Odinga yararahiye arengwa ko aditari amayeri yo gushaka kuganira na Perezida Kenyatta kugira ngo aronke umwanya muri leta nk'uko yabimwagiriza. Ariko naho biruko Odinga yemeje ko abatavuga rumwe na leta bariko barondera uburyo bwo kuganira n'umugambwe uri ku butegetsi muri Kenya. Yavuze ko bifuza kuganira ku bibazo bijanye n'ubutungane mu matora, ubwigenge bw'ubutungane, gusubiramwo gutunganya gushasha igipolisi no gusubiramwo itungo wanywa y'ubutegetsi mwibwirizwa anshingiro. Igisate cha unichita kubana UNICEF chatangaje kuri wa kabiri ko ibiharuro ku ngaruka z'intambara muri Yemen abana barenga 5,000 bishwe canke barakomereka bashika umuriyoni umwe babangamirwa no gufungura nabi. Abategetsi ba Yemen bemewe na makungu nabo baremeza ko igihugu kiri mu bihe by'ubutunzi bitoroshe. Baterakamo ibindi bihugu bicuditse cane cane Arabia Saudite kugifasha kuva muri ivyo bibazo. Muri raporo yashikirijwe amenyesha makuru ku murwa mukuru sana UNICEF yongeye ko abana bashika imiliyoni 2 bataye amashure igice cy'umuriyoni kuva intambara yaduka mu kwezi kwa gatatu mu 2015. Abana rero barenga imiliyoni 3 bavutse kuva ico gihe bakurira mu ntambara kwama bariko barahunga mu ndwara ubukene hamwe no gufungura nabi. Iyo raporo ni kwibandanya ivuga. Nongere ndabahikaze inshuti z'ijwi rya Amerika. Amakuru tubafitiye muri kano kanya ivyuma biradukundiye. Mu Burundi umugwi w'igihugu wigengujeje gutegura amatora seni umenyesha ko azoba iyandikwa rimwe ku matora ya kamarampaka mu kwezi kwa gatanu uno mwaka, nayo gushiraho inzego zitandukanye mu mwaka w'2020. Abatavuga rimwe na leta y'ubutegetsi bavuga yuko iyo ngingo atakindi igamije atari gushaka kwiba amatora. Umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika i Nairobi Eroje Wirikaneza yaciye ijyanino ino nkuru.
Iyo ngiye kugira rusanso marumwe mu matora ya kamarampaka yo kwemeza cyangwa guhakana ihinyanyurwa ry'ibizwa nshingiro atekanijwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka hamwe na 2020 yo gushiraho inzego nshasha z'igihugu yatangajwe na Pierre Claver Ndayicariye umukuru mu gihugu wigenga utegura amatora seni. Hari kuri uyu wa kabiri yarahejeje kubonana n'abagize imigwi ijejwe gutegura amatora mu makomine agize intara ya Bujumbura n'umugwa mukuru Bujumbura. Bariko basigurirwa ingene botora ibibanza vyo kwandikiramwo abashaka kuzotora cane cane bakoranye n'abayobozi b'amashure na ba mustanteri kugira ngo barondere ibibanza vyorohereza abanyagihugu ntibaje kure yaho baba. Ndayicariye arabisigura.
Iki gikorwa tugira dutangure twovuga ko tugifatanya tuvuga kwemeza integuro y'ibwirizwa shingiro referendum ariko ibitigiri tuzokuramo tuje kwandika novuga ko 95% tubona yuko tuzobikoresha mu mwaka w'2020 kuko turiko turegereza.
Naho hegereje abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bico cemezo bakibonamo amahinyu. Yewe nsenge ndakumana icegera c'umukuru w'umugambwe Sabanya Frodebu numwe muri bo.
Tuvyakira nabi cane kuko nta kindi kinyegeje inyuma atari ubusuma. Ibi bintu bariko barakora kuva mu mwaka w'2014 ntacyo gihugu ubu rero ibyo barimo bararaba bati none ko abantu benshi biyamiriza ibibwirizwa shingiro tugomba gushiraho niba tagitaba bizogenda gute kuko barazi ko ni wabo mu mugambwe bari iyo bakabyemera ubu rero bagomba gufata abana bose ababaho n'abatabaho bape kubandika haryo ubundi batagenda ngo bariko barakoresha ya matora bace bashikiriza ibiharuro bitari byo
ayo makenga ngenda ku mana umukuru wa sena ya mumara
nico gituma tuzokoresha ubuhinga logiciel idufasha kuburyo uwegereje gutora mu 2020 mugaho ataragira gutora muri referendum tumushira ko akamenyetso ntatore muri referendum mugaho ikarata yizosohoke hariko akamenyetso kamuhwa ububasha bwo gutora mu 2020 ivyo niko byo ubuhinga turiko turahinyanyura tuzokorana nishira hamwe rizokora ibyitwa bya informatique
ngenda kumana ntashirwa mbere yemeza kwingingo ya seni hamwe amategeko yokubahirizwa yotegerejwe guca ibyara amatora ya gihuti election anticipée mu gifaransa
no kuvuga yuko kuva ku mukuru w'igihugu leta inama nshinga amategeko aranyeguza amateka bo mu makomine nabaye kushika hasi bijya twabonye banditse n'ibyaba byemejwe nta nukwego na rumwe ruzoba rugihuye n'ibwirwa shingiro n'ayandi mabwirizwa ari mu gihugu byose bizoca biba urudubi bisupu niba bagaciye bagira amatora mwene yayo ndavuga yihuta andisipe uwo mwanya nyine kugira hajeho umukuru w'igihugu leta hatari n'amashinga amateka n'ayeguza amateka zikora hisunguryo bwirwa shingiro abanyagihugu babaheje kwemeza kuko abanyagihugu baje kugemeza rizoba rifuse rigarindi bazoca bati igihugu mukaga ibiturimwe bizoca byunyuka ntawuzire ingene abarundi tuzobaho kandi bindateye akamo abarundi bose kuva muri abo bari mu mugambwe ku butegetsi kuva muri abo bitwa ngo bari mu nzego z'igihugu babyumve yuko ibyo bibazo batabane ngo biyicare bitorege umuti bagiye guta igihugu mukaga kandi impera n'imperuka bazobyishura
atagihindutse amatora ya kamarampaka yo kwemeza canke guhakana inyanyurwa ry'ubwizwa nshingiro igenga Burundi yazoba mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ayo mukuru w'igihugu n'izindi nzego nayo hakurikijwe ubwizwa nshingiro itahinyanyurwa azoba mu mwaka w'2020 kuko aba uko imyaka itanu ishize aheruka nayo hakaba yabaye mu 2015 ayo muri uyu mwaka niyo yabaye intandaro y'injyana igihugu cinjiyemwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bayisokoyemwo perezida Nkurunziza atsinda abe n'umugambwe we CNDD-FDD bamwagiriza ko yahunyanza amasezerano y'Arusha n'ubwizwa nshingiro mu gusubira kwitoza imyiyerekano yo kumuyamiriza n'ihirwa ry'ubutegetsi ryageragejwe ntaco vyavyaye amashyirahamwe mpuzamakungu harimo na ONU bavuga ko abantu bari hagati y'amajana atanu n'igihumbi n'amajana abiri bishwe abarenga ibihumbi amajana ane nabo barahunga igihugu mu gihe ibihumbi n'ibihumbi bafungiwe mu mabohero ibi vyatumye ibihugu bifashe Uburundi cane cane bigize ubumwe bwa Buraya bifatiye ibihano vy'ubutunzi ico gihugu akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano nako gafata ingingo zitari nke ariko zitegeze zija mu ngiro nayo sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI itanguza amatohoza ku vyaha vyo vyarakozwe n'abategetsi mugabo Uburundi bwari bwayitanze mu kwisokora mu masezerano agenga iyo sentare kikaba mbere ari naco gihugu ca mbere ku isi kimaze kubikora eroje wirika neza Nairobi ijwi rya Amerika
eroje wirika neza umenyesha makuru ijwi rya Amerika I Nairobi harakenuye kuri iyo nkuru haduti yadutunganirije tukiri ku makuru avugwa mu Burundi mu ntara ya Gitega haravugwa ingwara yafashe ibitungwa z'impene ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Gitega Fidel Antoine Sabimana ariko araca irya nini no nkuru Fidel amahoro ngahe Gitega iyo ngwara bavuga ko arakaranda nivyo canke sivyo hari ico abo mu bushikiranganji bubijejo barakubwira
gushika ubu iyo ngwara bavuga ko itaramenyekana kuko ibipimo babitwaye mu bahinga badoshobora kubipima aburi bo bakaba aribo bazogira icegeranyo cemeza yuko arakaranda canke atarakaranda canke ari yindi ngwara kuko ifise ibimenyetso ngo bisa n'akaranda ariko ngo bipimo byonyine yuko abaganga b'ibitunga twavuganye bashobora kubitubwira nibyo bishobora kwemeza iyo ngwara
ivyo bimenyetso bimeze gute hama impene zimaze gufatwa muri rusange zingana gute
ibimenyetso ngo impene ifatwa ishuha hanyuma ngo igacibwamwo hanyuma igacika intege igaca itanga munyuma rero ngo igacipfa n'ibimenyetso bituma igitungo gica gisa n'ingoga kuko gushika ubu yaraciye nk'indwi zibiri impene zishika amajana atatu nizo zimaze gupfa zihitanywe n'iyo ngwara
izo mpene ziri mu makomine yose ya Gitega canke ni muri Bugendana gusa watubariye
makomine yafashwe n'iyo ngwara bavuga ko ari gice cha Mutaho n'igice cha Bugendana, ariko naho nyene n'imitumba imwe, iyo mitumba nayo akaba ariyo yari yatanzwe ko impene za kijambere mu gambi wa leta wo guteza imbere impene za kijambere. Izo mpene zavuye mu gihugu cy'u Buganda zikaba zanatanzwe no mu zindi ntara, Mwaro, Karusi, Gitega hamwe na izo zitatu mbese zine dushitemo na Kirundo. Ariko kandi aho hose muri izo ntara iyo ngwara yarahitanye izo mpene, aho twashoboye gushaka kandi ni muri Shombo yo muri mu ntara ya Karusi. Aho naho nyine abatunze izo mpene batubwiye yuko zashoboye kwandura, ubu rero zikaba zirishiriza mu nzu. Nta mpene nimwe ishobora gusohoka ngo ije ku musozi kurisha canke ngo ishogwe mu isoko mu kurindira yuko iyo ngwara bamenye umuti wayo kugira ntizibandanye zitikira.
Hari ingingo irafatwa ku rwego rw'igihugu kugira ngo nimba izo mpene hariho abashobora kuzikora ko nko mu bare butandukanye abanyagihugu ntibandure.
Gushika ubu nta mpene n'imwe ishobora kuja mu ibagiro iryo ari ryo ryose, ndetse nta n'ishoboka mu isoko mu makomine yanduye iyo ngwara. Iryo rero rikaba ari itegeko ryavuye mu buyobozi bukuru bujejwe amagara y'ibitungwa. Ariko byane ico tubamenyesha nuko bari bavuze ko hari abantu bari izo mpene bagaca bagwara, ndetse bakavuga ko hari n'abapfuye muri ayo makomine abiri twaciyemo, y'abashombo yo muri Karusi canke Bugendana iyo muri Gitega. Abajejwe amagara y'ibitungwa baduhakaniye yuko ata muntu n'umwe arahitanwa arapfa kubera yoba yafunguye izo nyama, ati kiretse hari bibaye mu nyuma ariko gushika uno munsi nta uragwara kubera iba yarafunguye izo mpene.
Urakoze cyane rwose Fidele Antoine Nsabimana, uragerageza ubandanye utukurikiranira iyo nkuru, hamuraheza ubituzane makuru yacu yo hanyuma ikwiye.
Murakoze cyane.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikampara muri Uganda naho hari hasozerewe igikorwa cyo guharura impunzi z'abanyarwanda hamwe n'izikomoka mu bihugu bifise ibitigiri bike by'impunzi muri Uganda. Nubwo igikorwa cyasozerewe bose ntibashoboye guharurwa, umenyesha makuru ijwi rya Amerika Kampala Ignatius Bahizi yarakurikiranye ico gikorwa.
Impunzi z'abanyarwanda hamwe n'andi mahanga nka Pakistan, Yemen na Tunisia zivuga ko barizo zigize umubare muto w'impunzi zituye mu mujyi wa Kampala, nizo zahereweho muri iri barura ry'impunzi zose kuva mu bihugu bitandukanye ryatangiye ejo kandi akaba rizasozwa mu kwezi gutaha. Nyamara ariko kubera ibibazo byatewe n'ikoranabuhanga bakoresha muri iri barura, impunzi z'abanyarwanda zose ntabwo zabaruwe. Izasigaye akaba arizo zizaherwaho umunsi w'ejo mu gitondo mbere y'uko hatangira ibarura impunzi z'abarundi. Navuganye n'umwe bayobozi b'impunzi uturuka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bwana Ruremesha, wafashaga muri iri barura amwe intego yaryo.
Ikintu kigenderewe cyane ni ukumenya umubare w'impunzi ziri mu gihugu, kuko burya impunzi iyo zimaze kwakirwa hano mu gihugu cyane zigira urujya n'uruza bitewe n'impamvu zimwe z'ubuzima cyangwa se n'izindi mpamvu zitandukanye. Kuko urabona hari abantu babana ari impunzi bakagera igihe bakabona resettlement bakajyanwa mu bihugu byo hanze, abo baragenda kenshi iyo basohotse ntibihutiraho kuba bavugurura system cyangwa se database y'impunzi. Hakaba n'ikindi gihe impunzi ziba zituye hano Kampala ku bushake bwabo ku mpamvu z'ubuzima bwaba bunaniranye bagasaba kwimukira mu nkambi cyangwa se ikindi impunzi zimwe zigahitamo gusubira mu bihugu byabo. Urumva hariho urujya n'uruza rw'impunzi hano mu mujyi zinjira zisohoka mu buryo butagenzuwe cyane, ariko kandi no kugira ngo bavugurure ibyangombwa tuba dufite igihe cy'imyaka itanu, ni ukuvuga buri nyuma y'imyaka itanu kugira ngo basubire batange ibyangombwa bishya biri updated.
Hari n'abanyarwanda twavuganye batashatse ko amazina yabo amenyekana, bavuga ko ari ukubera impamvu z'umutekano wabo, bambwira uko babonye iki gikorwa.
By'umwihariko rero nk'umuntu uhagarariye abantu babana n'ubumuga, akaba ari abantu tutanezerewe kuko tubona tutitaweho nk'uko twabitekerezaga. Urabizi ko ubumuga budasa buba butandukanye, hari afite ubumuga bugaragara, ubumuga butagaragara. Noneho rero iyo ubona umuntu aje akamara amasaha atandatu nitekerejeho, bituma mvugana na bagenzi banjye nabo nsanga rwose ku munota wa mbere umuntu yitabwaho kuko hari amahema atandukanye turi gucamo ariko aho umuntu yavuze ko ariho yakarangirije ni ibintu byabereye bibi cyane kuko nk'umuntu umugaye rero ifite umutima wa kimuntu ubaye utamugaye tabana n'ubumuga ufite ubwo bumuga wagatekeje kuri mugenzi wawe ubona adashoboye guhagarara igihe kirekire ko ashobora kwikubita hasi cyangwa se afite ikindi kibazo
iri barura ni ngombwa kuko ubuzima tuba mu hano Kampala hari ubujya muri ibyo biro byacu bitwakira by'impunzi ukabona uko dukorerwa n'uko twakirwa ukabona biba bidafututse wenda hari ikintu bashaka kuduhindurira niko tubibona
ukurikije minisitiri ushinzwe ibiza n'impunzi Musa Ekweru hari ibikorwa by'iterambere biteganyirijwe impunzi akaba ari ngombwa ko bamenya umubare wazo n'ibyifuzo zifite mbere y'uko ibyo bikorwa bitangizwa.
The international community, for example, has now a campaign for education cannot.
Aturugero ibihugu mpuzamahanga byahagurukiye ikibazo cy'uburezi mu mpunzi. Hari gahunda igiye gutangira ivuga ko iby'uburezi bidashobora guhagarara ku mpunzi kandi akaba ari umugambi ugomba gufasha abana b'impunzi kwiga aho ziri hose. Ni ngombwa ko tumenye uko zingana mbere y'uko uwo mugambi utangizwa. Hari n'abakeneye ubufasha bwihariye nko mu by'ubuvuzi. Ubu turimo kwakira impunzi z'abakongomani. Abagore benshi baza baturutse muri icyo gihugu baba barahuye n'ibibazo byo gufatwa ku ngufu bakeneye ubuvuzi bwihariye. Iri barura riradufasha kumenya mwe n'abantu.
We also want to know how many they are.
Ukurikije minisitiri, iri barura ryatangiriye mu makambi mu mwaka ushize ubaka bariho rigeze mu migi kandi ko rizarangira bamenya umubare nyawo hamwe n'imiterere y'impunzi zose kandi akaba ari igikorwa gisubirwamo nyuma ya buri myaka itanu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Rakoze Ignatius Bahizi tukivuga iby'impunzi ariko tubifatiye muri Palestina. Leta ya Donald Trump yagabanije imiliyoni 65 z'amadolari mu mafaranga yafashishije impunzi z'abanyapalestina bicishije mu gisata cya UNICE cyagenewe gufasha izo mpunzi. Umuvugizi wa Departement ya Leta ya Amerika yabwiye amenyeshamakuru kuri uno wa kabiri ko ari bikwiye kubanza kwihweza muri ico gisata ukundi gusha kandi kwatari ingingo igamije guhana umuntu kanaka. Amerika mukibuka ko yari yategekanije gutanga miliyoni 125 z'amadolari mu gisata cishamwe mpuzamakungu ONU cyagenewe gufasha impunzi z'abanyapalestina ariko ubu ikaba igiye kurungika amadolari 160,000 y'amadolari gusa kugira ngo ico gisata nticugare ayandi ngo izoba iravyiga. Abanyagihugu b'abakongomani baba mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe ni muri territoire ya Fizi iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Congo. Inyidogo ifatiye ku mabarabara mabi ni yose. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuze ko agahombo ari kenshi cyane. Murabyumva mu nkuru y'umenyesha makuru wacu muri Congo, Vedaste Ngavu.
Abagenzi n'abacuruzi bakora urugendo rw'amaguru igihe cy'amasaha arenga 6 bavuye kwa murima berekeza mu Minembwe bavuga yuko kuba badafite ibarabara bidindiza iterambere ry'akarere batuyemo ari nabyo bituma bahora mu bwigunge.
Ikibazo cy'ibarabara ni ikibazo kibabaje akarere, abaturage bose batuye imisozi miremire namoko yose, nshatse kuvuga abanyamurenga babembe bafuro n'abanyindu bose barababaye kubera ikibazo cy'umuhanda. Kandi mba nubona ni dufite nibibazo hano muri kano karere cy'amagrupa arume n'abandi bantu bitwaje intwaro n'ukubera kuko kano karere kacu kabuze umuhanda ubundi kandi kadasurwa n'abandi bantu bashobora kudusura ngo badufashe no mu bitekerezo kundi ushobora kwiteza imbere.
Usanga ibirometre 10 cyangwa se 20 ushobora guca umuntu amafaranga ageze ku 1000. Urumva shaka kilometre ni 1000, ibirometre 10 ni 10,000, ibirometre 20 ni 20,000. Kandi ugira ngo izo birometre uzabirangiza ujane umuntu neza hari gushobora kumwururukije nk'inshuro 10 nyine. None se umva ko igihugu cyacu cyakije mu gihe dufite abayobozi bakirimo bitwa ko bakiyoboye n'abaturage nta kintu na kimwe wadukorera hanyuma kavanga ubuyobozi buri hehe buri mu gihugu bukorera mu gihugu bwiko ko buyoboye abaturage burengera abaturage ariko abaturage bakaba batesetse muri uburi kugeza mu turage ashura no kurwara bakarwaza umuntu akaba yacikana no mu nzira kubera inzira yabaye mbi nta kuntu bamushikana. Turabasaba kugira ngo bahagurukire igihugu, ubuyobozi dufite imvukire z'ubutaka bwa kano karere kacu buhagurukire igihugu cacu buhagurukire abaturage bacu kuko ibidukora nimbira musera twibagiwe. Ese imvukire zituruka mu Minembwe muri kano karere kacu nazo zari zaratwibagiwe zibagiwe aho zavuye zibagiwe abaturage zasize
kuba imodokari zitwara imizigo zagera mu minembwe bamwe mu bacuruzi bo muri aka karere bavuga yuko bazamuye ibiciro bikurikiranye nuko byikoregwa ku mitwe
umufuko w'isukari agiye imodoka zigera hano twirihira idwa 9 cyangwa 10 ariko ubu nyine muri iyi minsi mu handa utagera imodoka zitagera hano mu minembwe isukari irareha idwa standard ku modoka kugera kwa murima ariko wikorera ku mutwe akava kwa murima na hano tukamwishyura ibihumbi 222 $200 ikintu cyose cyazamutse ku konta na kimwe kiguruka ngo gire hano mu minembwe ikintu cyose n'ubikorera ku mutwe
kwashatse kumenya icyo ubuyobozi bwa leta buteganya kuri iki kibazo kibarabara rimaze igihe cy'umwaka wose byarangiritse maze twegera chef w'iposta nkuru yo mu minembwe gade mu kizanzabinesha
abo twaravuganye imbere n'uriya guverineri wagiye ubu haje mushasha twari ko tubasaba ko buzino ariko mu bibazo tuzababwira n'icyo kibarabara naho turategereje gucyo ariko twari tusansibiliza abantu tukaguma kubwira nabo hanze abana bavuka mu minembwe bari Buraya bari Amerika bari mu Australia bari mu Rwanda Kenya n'ahandi abo bose tugaragaza kuba interese kugira ngo bahindure amaso yabo barebe ino kandi nabo mu byo baganira twese nibarabara turabyumvikana aho twese yuko ritaraboneka tera imbere kwacu hano biracyagoye
mwomenya yuko abayobozi ba leta n'abandi bakoze imishinga itandukanye ikorera mu minembwe barinda kwifashisha indege ya Monisco kugira ngo bagenderere aka karere k'imisozi miremire kari mu birometero bigera kuri 350 n'umujyi wa Bukavu Ngabo kubwijwe rya Amerika mu minembwe mu ntara y'Ikivuga Majyepfo
Pedaste Ngabo arakenuye mukanya isase mugenzi wacu Eugene Mukankusi arabadushikiriye mu kiganiro c'amagara y'abantu
Chutse z'ijwi rya Amerika mbahaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima Uyu munsi turavuga ku isuku yo mukanwa turaganira na
Jean Baptiste Nsabimana kaba tunarize kuvura indwara zo mu kanwa n'amenyo kaba ndi Kigali mu Rwanda
ndabashimiye cyane bwana Jean Baptiste Nsabimana kuri uyu mwanya mufashe kugira ngo tuganire umuntu atagize isuku ihagije yo mu kanwa n'izihe ndwara ashobora kurwara
indwara zo mu kanwa umuntu yarwara atagize isuku yo mu kanwa atayitwararitse neza ziri mu bwoko bwinshi muri make hari izo bita ngo ni indwara zatewe n'imicafu y'amavirusi izo bita hepatologie orale virale cyangwa se zishobora no kuba ari indwara zaturutse ku byo twita ibihumyo de champignon nk'uko tuvuge nka candidose orale noneho ariko ibyo dukunze kubona ku minsi yose dukunze kubona indwara yo gutoboka kw'amenyo iyo rwose niyo ndwara twavuga ko ihagarariye izindi iyo isuku yo mu kanwa yabaye nkeya cyangwa se hakaboneka indwara y'ishinya aribyo bya bindi mu kinyarwanda bita ngo ni ifumbi kuko rwose umuntu aza kubwira ati noza mu kanwa kanjye nkabona amaraso araguye mvuye amaraso mu ishinya iyo isuku yabuze ngizo indwara ebyiri zikunze kuboneka cyane ntitwibagize izindi ariko izo nizo dukunze kubona cyane kwa muganga
muganga Nsabimana ni icyo umuntu yakora noneho wabonye afite nk'iryo ryinyo ryatobotse
icyo twashishikariza abantu muri rusange ni uko ubonye ufite iryinyo ritobotse cyangwa ubonye ikindi kintu ubona kidasanzwe mu kanwa wakagombye kwitura muganga akaba yagufasha kumenya neza icyo ari cyo iyo rero iryinyo ritobotse hari igipimo tureba tukavuga tuti iri ryinyo ritobotse ryaba ari ry'umwana ryaba ari ry'umukuru rishobora kuba ryasanwa rikaguma mu kanwa ke icyakora none rwose iyo abitindanye ntiyiture muganga ngo aze kwivuza ku gihe maze rero ubwo twavuga ibyo ngibyo bijyanye n'amenyo yatobotse hari ukuntu muganga gusuzuma neza afite n'ibikoresho biba yabaye cyangwa se bihambaye akaba yavuga ati iri ryinyo twarihoma noneho rikaguma mu mubiri w'umuntu ubwo kandi iyo tuvuga guhoma amenyo nanone hazamo uburyo bwinshi ariko muri rusange iyo umuntu ufite iryinyo ritobotse yituye muganga ku gihe rwose iryinyo rye bashobora kuba barigumishamo ubuzima bugakomeza rwose nta ngorane
nk'utwana duto hari igihe ubona dufite nk'amenyo ashiririye nk'ubwo umubyeyi yakora icyo abonye umwana afite utwinyo dushiririye
icya mbere icyo nagira ababyeyi nk'inama ni ukwitura muganga rwose icya mbere rwose batari baringira yuko ashirira ngo dusigara ari nk'utuzi uburyo dusigaye ari utuzi burya nta kintu umuntu aba yaba gikijije madamu Eugenie utwinyo tw'umwana twashiririye bitewe n'icyaduteye kuko hari igihe cyo burya amenyo nayo azamo bwa burwayi buturuka mu muryango mu ruhererekane ariko rwose nashishikariza abumva ijwi rya Amerika ko batagira impungenge igihe cyose umwana yaba afite utwinyo dushiririye haba hari amahirwe rwose menshi ko twadutezamo dufite uburyo bwinshi bushoboka bwo kuba utwo twinyo twatwongeraho ndese twavuga nk'uko igikomere y'umuntu yakomeretse umubiri apfuka n'amenyo y'uburyo twakoresheje ijambo madamu Yveni utwo twigiye twara twashiririye hari ukuntu biba bikiri ku gipimo ko dushobora kudupfuka rwose tukazivanamo neza ku gihe kigenwe. Ikindi nashishikariza ababyeyi ni uko amenyo y'umwana ukuyabungabunga neza byaba binyuze mu kuyasana yarwaye akaguma mu kanwa bitanga ubuzima bwiza ku mwana kandi bigatanga n'isura nziza mu kumera kw'amenyo y'umwana haba ari ukubaringaniye neza ku murongo. Naho rero iyo twihuse kuyatakaza hakiri kare rwose bitera ikibazo cyane ku buzima bw'umwana haba no kuko uwo mwana amenyo ye ubundi burya afite n'impamvu gutanga isura ry'umuntu bityo iyo yayavuyemo hakiri kare bibi kibazo ni wahandi usanga amenyo y'umwana yahengekeranye.
None se bonye harimo kutwinyo tw'impingikirane noneho wabigenza gute kwa muganga se barayakura cyangwa se wategereza ko azikuramo noneho amenyo amwe agahungu umwanya ayandi?
Ni ikibazo cyiza rwose madamu Eugene ndabashimiye. N'ababyeyi benshi barakibaza amenyo yahengekanye haba ku mwana cyangwa ku muntu mukuru biba bishobora gutanga ibisubizo byinshi. Hari igihe aba ahengekanye kubera ko ayagombaga kuvamo yo mu bwana atavuyemo noneho andi akabura umwanya akameraho yishaki. Icyakora none nk'uko twabivugaga niyavuyemo kare none ku mwana hari igihe bituma ameze yo mu bukuru ameraho yishakiye nanone agahengekana. Ariko rero impengekane mu bana iyo rwose umubyeyi abona amenyo y'umwana asukiranye yakagombye kwitura muganga kuko twebwe hari ukuntu dushobora kubibona tukabona ko hari aho ukuri yameze kubera ko uyu mubwana yatinzemo bisaba rwose twakora n'ibipimo bya bindi twita radiografi dentaire noneho tukareba ikibazo kiri kubitera. Ariko akenshi dukuramo ayo mubwana noneho tugatanga inama ku mubyeyi bw'ukuntu yajya asunika andi akaza ku murongo. Ariko iyo byanze nanone hari ubundi buvuzi dutanga ibyo bita orthopedie dentaire, ni ukuvuga rwose amenyo y'umwana dushyiraho udusinga ukayazana ku murongo rwose ugasanga ibintu bigenze neza. Icyakora nanone icyo nabwira ababyeyi ni uko uko gushyiraho udusinga birahenze cyane kurusha uko twakwitura muganga akaba yaturebera ikibazo hakiri kare kuko akenshi utwo dusinga dushyira ku menyo ntabwo ari buri wese ushobora kutwigondera. Ahubwo ibyiza ni uko yakwitura muganga hakiri kare tukamurebera ikibazo aho kugira ngo azinjize ubuzima bw'umwana mu byashobora kumuhendakandayizanira n'uburyo.
Yendeho nibyo twashobora kuvugaho ari byinshi muri iki kiganiro. Nkaba ngira ngo mu gusoza ariko muri make mugire n'inama mwaha ababyeyi bakurikira Radio Ijwi rya Amerika muri uyu mwanya.
Indwara y'amenyo ni indwara ibangamiye Abanyarwanda, ni indwara y'amenyo ibangamiye abantu baba ari abari mu bihugu bikize biteye imbere ari no mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere nk'u Rwanda. Mu by'ukuri bigaragara yuko indwara y'amenyo iza ku mwanya wa mbere henshi mu bitaro. Maze rero inama rwose nabaha ni uko akenshi abantu bakunze kutayitaho cyane bakaza kwivuza ari uko ryabariye. Nabagira inama rwose mu magambo make ko indwara y'amenyo yabonetse kare iravurwa igakira iryinyo rikakugumamo kandi nanone bigatuma n'ubundi buzima bugenda neza kuko burya utashoboye gukanja ibiryo neza ngo ubifungure burya uba uri kwikururira izindi ndwara zo mu myanya y'urwungano ngogozi cyangwa se indwara zo mu gifu n'ibindi ugasanga ubuzima ntibigenze neza. Bagashidikanye ntibakagira impungenge ni bitura abaganga barahari kandi bazabafasha ku gihe. Ndabashimiye cyane madamu Eugene.
Ni njye mbashimiye rwose Bwana Jean Baptiste Nsabimana kuri ikiganiro muduhaye, murakoze cyane. Nkaba nshimiye kandi namwe abakurikira Radio Ijwi rya Amerika. Aha akaba ariho dusoje iki kiganiro cy'ubuzima. Mwumvaga muganga Jean Baptiste Nsabimana, umuhanga mu by'ubuvuzi bwo mu kanwa, kuri mikoro ya Eugene Mukankunzi. Mwese rero tubifurije ubuzima buzira umuze.
Akaririmbo ni vuga na karirimbo ka Alison Vestin umurundi kazi arimbo turirimbo twimana akabara tahukanye ni higanwa Isanganiro Award iganwa litunganywa na Radio Isanganiro mu Burundi ko umwaka utashe. akari no kuri kano karirimbo vuga duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze kutwihanganira kuvyuma vya tugoye tugitangura yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur Joe bari muhinga bw'ivyuma Diane nahaze tuzosubira ejo naho twahereye.